Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hani Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, urwego CNC rurashinja bimwe mu bitangazamakuru kubogama.
Inyamakuru ikorera ngaha usari kururiza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza, mbere amakuru ahengamye basanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu, ariko abo bavugwa baheze ngo bahabwe ijambo.
Uwo ni Nestor Bankumukunzi uyobora urwego CNC rushinzwe gucunga imikorere y'ibitangazamakuru mu Burundi, aravuga uko byitwaye mu mezi atatu asoza umwaka w'2018. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo by'abarundi muri Kongo ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi Rwema, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zitegekanye kugabanya imfashanyo ziha Kamerune ku vyagirije vyo guhungabanya agateka ka muntu, Amerika izobandanya ikorana n'ico gihugu mu twigoro two gucungera umutekano. Ambasaderi wa Amerika muri ico gihugu Peter Henry Barren yararemesheje ko Amerika itagiye guhagarika imfashanyo mu vya gisirikare na Kamerune, akaba yabishikirije inyuma y'umubonano yagiranye n'umuvugizi wa Leta ya Kamerune René Emmanuel Sadi. Ibi yabishikirije Yaounde ku murwa mukuru ejo kuwa kane, inyuma y'amakuru yashikirijwe ku munsi wa gatatu ko Leta ya Amerika yagabanije miliyoni 17 z'amadolari ku mfashanyo za gisirikare yahora ahabwa Leta ya Paul Biya. Amerika ifise abasirikare 300 muri Kamerune bariko baratangira imimenyerezo kandi bafasha ico gisirikare cha Kamerune. Prezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio ejo kuwa kane yatangaje ko ugufata abakenyezi ku nguvu hamwe n'ayandi mabi akorerwa abakenyezi ari bihe igihugu kirimwo kidasanzwe. Yemeza ko abazokwagirwa n'ibyo vyaha bazofungwa ubuzima bwabo bwose. N'inyuma yaho amarira y'abakenyezi bakorerwa ivya mfura mbi yabaye menshi ku rugero ruteye ubwoba muri ico gihugu. Prezida Bio avuga ko hagiye gushirwaho igisata c'igipolisi kigenzura mabi akorerwa abakenyezi hamwe na sentare yihariye izohana ivyo vyaha. Mu ntambara hagati ya bonse rimwe yamaze imyaka 10 muri ico gihugu, ibihumbi by'abakenyezi n'abakobwa barafashwe ku nguvu nk'uko byashikirijwe muri raporo yo mu mwaka w'2023 yasohowe na Human Rights Watch. Leta ya Burkina Faso iremeza ko yishe abakora iterabwo bijana 46 mu buraruko bw'ico gihugu, ariko ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko ryibaza ko mu bafuye harimwo abanyagihugu basanzwe. Ico gisirikare cagirizwa kandi ubwicanyi ndengerabutungane muri iyo ntara nyene. Human Rights Watch ivuga ko hafi abantu 150 bishwe, bari abasivile bakuwe mu ngo zabo bicirwa mu maso y'imiryango yabo. Igisirikare Burkina Faso ntaco kiravuga kuri ivyo vyagirije. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela Eliot Abrams avuga ko umwanya wo kuganira na Nicolas Maduro warangiye kera, kiretse ko hageze ko kumvikana uko ava ku butegetsi bitangura. Abrams yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko Nicolas Maduro afise ibihugu bigenzi nka Cuba n'Uburusiya, yavuze ko andi n'ibindi bihugu atavuze amazina vyamaze kwemera kuzomuha ubuhungiro. Hagataho ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bushikiriza ko Amerika yarungitse imfashanyo z'imfungurwa n'imiti hamwe n'ibindi byo gufasha muri Venezuela, kuko vyasabwe na Juan Guaido yitangaje ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Maduro yararungitse abasirikare guhagarika izo mfashanyo ku kiraro kigabura igihugu ca Colombia hamwe n'ico gihugu ciwe ca Venezuela. Ishiramwe mpuzamakungu nirisaba abahuti barwanya leta ya Yemen guha abakozi batanga ifashanyo uburenganzira bwo gushikira ikigega kirimwo ibifungurwa bishobora kugaburira abanyagihugu bashika imiliyoni zine bari mu kwicwa n'inzara. Ibyo byashikirijwe na Mark Lowcock, umukuru w'ikigo cyawo nikijejwe imfashanyo jo ku munsi wa kane. Izo mfungurwa z'intete zabitswe mu bigega hafi y'igisagara cya Hodeida kandi zikaba zishobora kubungwa zikanabura. Mu kwezi guheze bibiri muri ivyo bigega byaratewe n'ibisasu. Lowcock akavuga ko zimwe muri izo ntete zononekaye ariko hakirimwo izishobora kugaburira ibihumbi amajana by'abanyagihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimaze amezi rikora kugira rikinge inzara muri ico gihugu catabaguwe n'intambara. Miliyoni 24 z'abanyagihugu, 80% zabo bose bakaba bakeneye imfashanyo. Muri Afrika kandi perezida mushasha wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, Felix Tshisekedi, yaragendeye Congo Brazzaville jo ku munsi wa kane aho babonanye na perezida Sassou Nguesso. Abategetsi ko ari babiri baragiranye ibiganiro vyo mu mwiherero. Mushirangaje ajejwe imigenderanire wa Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ku itorwa rya Tshisekedi arakaryo ko gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Gakoso yizeye ko imigambi yo kubaka ikiraro kizocako imodoka na gari za moshi ku ruzi Congo kizogira akamaro kanini hagati y'imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radio.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urwego Sense rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru mu Burundi bikora rwemeza ko ibitangazamakuru mu mezi atatu asoza umwaka w'2018 byakoze ahanini ikosa ryo kubogama mu gutangaza amakuru. Umuyobozi w'urwo rwego yasabye abasabwa amakuru kuyatanga, naho ababeshyewe abibutsa ko bafite uburenganzira bwo kubeshyuza ibyavuzwe. I Bujumbura, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana araduha inkuru irambuye.
Munama yagiranye n'abarongoye ibimenyesha makuru mu Burundi, Nestor Bankumukunzi arongoye urwego Sense, yemeje ko urwego arongoye rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora, rushima ingene umwuga wo kumenyesha makuru wakozwe mu mezi atatu arangiza umwaka wa 2018. Bankumukunzi ariko avuga ko hibonekeje amakosa na cyane cyane ibimenyesha makuru ko bitahaye ijambo impande zose.
Inyamakuru ikorera ngaha kosa rikuru riza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye, ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu ariko abo bavugwa ntibaheze ngo bahabwe ijambo kugira ngo ya nkuru ishikirizwe imeze neza.
Kuri iryo kosa abarongoye ibimenyesha makuru bagiriza bamwe mu bo basaba amakuru eka n'inzego zijeje kuyatanga ko bayimana, bigatuma bavugisha uruhande rumwe ku bibazo biba byadutse. Aho urongoye Sense asaba abasabwa amakuru gukorana neza n'abamenyesha makuru nayo babeshegwa, abibutsa ko bafise uburenganzira bwo kubeshuza ivyo baba bavuzwe ko atari vyo.
Abantu bakorana n'ibinyamakuru babiha amakuru barongoye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ko bogira imigenderanire myiza n'ibinyamakuru mu gihe kinyamakuru kanaka cyabavuga ibitari byo, barafise uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gusaba yuko bokosora ibyo bavuze mu gihe bo bavuze bakihenda, canke mu gihe bo bavuga ibitari byo barafise uburenganzira bwo gutanga inkuru ibeshuza ivyo babeshewe.
Irindi kosa urwego Sense rwashize ahabona ryakozwe muri icyo kiringo ntibijanye no gutanga inkuru zihungabanya umuco n'amateka y'igihugu cy'u Burundi.
Harabayemo kutubahiriza imico kama, twabonye ko hari ibinyamakuru, amaradiyo mbere n'amateleviziyo yatanze amakuru arimwo ibintu bihungabanya cyane mbere imico kama. Ibyo navyo tukaba tuzi yuko ari bibi cyane kuko igihugu cyubakiye ku mico kama.
kiretse ivyo ugo rwego rwemeje ko amakuru yashikirijwe menshi atohozwa mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yacu. Ivyo bigatuma ibiba canke bibera mu ntara zindi abanyagihugu batabimenya. Kuri ico kibazo abarongoye ibimenyesha makuru bavuze ko biva ku kibazo cyo kubura uburyo. Abajijwe kubijanye n'ikibazo cy'amaradiyo Ijwi rya Amerika na radio BBC y'Abongereza, Nestori Bankumukunzi arongoye SNC nacyo yashimye kukivuga ko ni mu gihe aheruka yari yemeje ku rwego rugiye gutunganya amasezerano mashasha, hanyuma bavugane n'abarongoye ibyo bimenyesha makuru kugira imirongo ya FM y'ayo maradiyo yugurugwe. Iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wandwe 2018 ikiringo cyarangiye, ariko iyo mirongo n'ubu ikabitarugurugwa. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rukuru akomeje gusuzuma inzitizi zazamuwe n'abanyamategeko bunganira bwana Emile Rwasamanzi usaba gusubizwa amadolari asaga 200,000 yafatiriwe n'inzego z'umutekano mu mwaka w'2016. Abamwunganira bavuga ko watanze ikirego cyatambamira nta bubasha bifitiye kuko basanga ataraye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye.
Ubwo umucamanza mu rukiko rukuru yari yiteze kumva impande zombi ziburana mu rubanza witwa Thierry Kanobayire atambamiramo amadolari asaga 200,000, ni ukuvuga asaga $160,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda, byabaye ikinyuranyo. Aka kayabo k'amadolari bwana Kanobayire arayaregera avuga ko bwana Emile Rwasamanzi na bagenzi be babiri mu 2016 bamutekeye imitwe muri Uganda barayamwambura. Ibi 200,000 by'amadolari ni igice kimwe mu yandi Kanobayire avuga ko bamwambuye muri ubwo buryo. Ariko mu 2018 urukiko rukuru rwari rwategetse ko urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwayafatiriye ruyasubiza bwana Rwasamanzi nyuma yo kuyatsindira. Si uko byagenze, ahubwo Rwasamanzi yarafashwe yongera gufungwa nyuma yo kumva Thierry Kanobayire bivuga ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye ayabatwa Tribert Rujugiro Leaf Tobacco and Commodities muri Uganda, ayaregera ko yaraye bamwambuye. Kuri uyu wa kane rero bwana Rwasamanzi na bagenzi be Ndahayo Theodore na Rugema Amani baregwa ntibagaragaye mu rukiko. Hagaragaye bwana Kanobayire ubarega ndetse n'abunganizi b'impande zombi. Abunganira bwana Rwasamanzi na bagenzi be nibo bazamuye inzitizi ko nta bubasha Kanobayire afite bwo gutanga ikirego gitambamira amadolari bwana Rwasamanzi yagombye kubasubizwa nk'uko urukiko rukuru rwabitegetse. Maitre Janvier Rwagatare, umwe mu bunganizi ba Rwasamanzi, yabwiye umucamanza ko inzitizi bazamuye ari ndemyagihugu. Bakavuga ko kwemerera Kanobayire kuburana urubanza mu mizi byaba bimuhesheje ububasha adafite. Baravuga ko Kanobayire nta bubasha afite bwo gutambamira amadolari ataraye kuko ubwe ntaho yemeza ko amadolari araye, bityo bagasanga nta n'inyungu afite muri uru rubanza. Maitre Rwagatare yibukije ko mu 2017 urukiko rukuru rwagaragaje ko ubugenzacyaha butsindwa. Yibukije ko bwasabwe inyandiko mvugo yifatira ry'ayo madolari ndetse na nimero ya dosiye birabura. We na mugenzi we Maitre Butare bagasaba ko inzitizi bazamuye yasuzumwa ukwayo kubera uburemere bwayo, urukiko rwazemeza ko ifite ishingiro urubanza rukaba rurangiye. Ku bwunganizi bwa bwana Kanobayire bwo burabibona ukundi. Maitre Nuwagantare James umwunganira avuga ko amadolari asaga 200,000 ari ibya Kanobayire kandi ko ibivugwa na Rwasamanzi uregwa muri uru rubanza nta shingiro bifite. yavuze ko bigaragarira mu nyandiko mvugo ya Rwasamanzi kucyo yise umugambi bacuze wo kwambura Kanobayire. Uyu munyamategeko yanavuze ko Rwasamanzi atagaragaza inkomoko y'ayo madorari polisi yamufatanye, bityo ko uwo yunganira afite inyungu zituma atambamira ayo madorari. Yavuze ko icyemezo cyafashwe cyo gusubiza Rwasamanzi amadorari kibangamiye uwo yunganira. Uyu yasabaga ko inzitizi zazamuwe n'uruhande baburana zazasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi, kandi ko ntacyo byabanganiraho imigendekere myiza y'urubanza. Umucamanza atarinze kujya kwiherera yatangarije ababuranyi bombi ko asanga ari ngombwa kuba yasuzumiza inzitizi ukwazo mu migendekere myiza y'urubanza. Yavuze ko ibizabikobiye mu cyemezo azazifataho ari byo bizatanga amerekezo y'urubanza. Mu mwaka wa 2016 nibwo Bwana Emile Rwasamanzi yatawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda. Zamufatanye ibihumbi 290,000 madorari y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 160,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'iperereza, Rwasamanzi yararekuwe ariko ntiyasubizwa amadorari ku mpamvu avuga ko atazi niko kwiyambaza inkiko. Mu 2018 Rwasamanzi yaregeye urukiko rukuru asaba kuyasubizwa, arega leta ndetse aranayitsinda itegekwa kwishyura umwunganizi we mu mategeko no gutanga amagarama y'urubanza. Habura iminsi mike ngo umucamanza atangaze icyemezo cy'urubanza, Emile Rwasamanzi yongeye gutabwa muri yombi bwa kabiri arafungwa. Bamubwira ko habonetse uwitwa Kanobayire Thierry wemeza ko ayo madorari ari muyo yambuwe na Emile Rwasamanzi mutekeye imitwe mu gihugu gituranye cya Uganda. Kanobayire Thierry wemeza ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye y'abatwa Tribert Rujugiro, avuga ko yahagaye Emile Rwasamanzi ari amadorari mu byiciro, ngo yaba yarabanje kumuha 600,000 by'amadorari, nyuma muha 500,000 kugeza kuri miliyoni zisaga ebyiri z'amadorari. Gusa Rwasamanzi we avuga ko atazi uyu Kanobayire umurega. Ku itariki esheshatu z'ukwezi gutaha kwa gatatu y'umwaka nibwo umucamanza azasoma icyemezo kuri iyi nzitizi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala, Uganda.
Ndiende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Kenya, amashyirahamwe ashyigikiye gukuramo inda yasamwe atari ku bushake bw'umuntu yatangije urugamba rwo gusaba inteko ishinga amategeko gutora itegeko riha uburenganzira abagore n'abakobwa bifuza kubikora. Ariko arandi mashyirahamwe avuga ko iryo tegeko rigiyeho ryateza ingaruka mbi nyinshi ku bana b'abakobwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Ku myaka 17 yakiri mu mashuri yisumbuye, umwigeme twiseze na kubera atashatse ko amazina y'uwamenyekana yasamye imbanya atifuza. Mu nyuma yafashe ingingo yo kuja kuyikorora nubwo yari azi neza ko ingaruka mbi zo zitabuze.
Nilienda tu ndio kitu niondokee niweze kugain tena ile stare ya kwetu.
Icyatumye ngenda kuyikuramwo nuko atakindi nifuza atari uko ivamwo kugira ngo sintukishe umuryango na cyane cyane ababyeyi banje. Ariko umuganga naroye ko niho aragitangura gukora bene ivyo bintu. Mugabo jewe icari kindaje ishinga kwari gukorora iyo nda gusa. Mu bisanzwe hari imbanyi zivamo bigoranye rwose. Nkanje natanguye ngira birya byo kunywa imiti, iyindi bakayicisha mu gihimba cirondoka ariko irarahira kuvayo. Naciye nsubira muhira ariko naho nyene yanka gukoroka gusa naguma mva maraso. Hari vyasigayeyo nta kundi nari bugire rero nca nsubira kwipimisha nsangira carimwo kuko yari ya mezi atatu. Lidia mutuwi yake yumwigeme ku bitaro nyuma yo kugerageza gukorora imbanyi mu kinyegero asigura ko yamushikiriye ari hafi gucikana.
Uyo musana ari kujya apa na wakati huo alikuwa amewekewa dawa huko chini.
Uwo mwigeme yaje ngaha bamushizemo imiti mu gihimba kirondoka. Aho rero n'umuntu yaje amugiriye inama yukujayo iyo miti imwe yaranyoye iyindi bayishira mu gitsina. Yaje ngaha ibintu byayangaye yagenda aratemba yicako yari hafi gupfa yatakaje amaraso menshi. Kugira bene izo ngaruka mbizirindwe Jennifer Arusa wo mwishira hamwe Rukristo Crisis Pregnancy Ministry asanga abayabaga hari ivyo bakuye kubwizwa kuri atakurya umunwa.
Sasa wakati tunaruhusu kupeana habari ya
mugihe rero twemeye kwigisha abana gutandukanya no gupanga inzyaro sinzi cyo tubabwira kuko hajewe nibaza kwa abana bakwiye kubwirwa kuri kose atari uko ntaco wobukinze numva ari nko kumuha uburenganzira bwo kuja kubikora amenya. Uko biri kose zena yemeza kugukorora imbanyi ari umutwaro umuntu agenda no buzima bwose.
Migration lazima ikuwe juu yenyewe ni kama yani una feel
utegerezwa kwicuza kuko bwawe guma wumva ko wishe buri gihe rero bikuguma mu byiyumviro na cyane cyane guma wibaza uti wa mwana ubabakuze basha ivyo byiyumviro ni ngombwa utegerezwa kuvyumva
lazima ufinde.
Mugabo Danatison wo muri Marie Stops International ishirahamwe rihanya gukorora inda kuba bazisamye batazifuza ariko amagara yabo atabanje kubangamirwa yemeza ko bishoboka ko abigeme n'abakenyezi babikora atangaruka mbibizanye.
In countries where abortion is safe and legal
mu bihugu gukorora imbanyi bikorwa neza kandi byemewe n'amategeko abakenyezi ntibicwa no kuzikororera mu kinyegero. Mu bihugu naho bitemewe kandi bihanwa n'amategeko abakenyezi bakomeza gupfa kandi ivyo ntibibereye na gato kandi ivyo nivyo tuzandika dusaba. Mwibuke ko n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Kenya ufise iyo ntego nyene bashaka ko abakenyezi baronka ubufasha mu byo gutunganya imbyaro kandi bakora ngo bashikirize ntumbero gushika ubu ibyizwa nshingiro rya Kenya ntigemerera abakenyezi n'abigemeye gukorora imbanyi ariko mu gihe ibipimo byo kwa muganga byerekanye ko amagara y'umukenyezi ashobora kubangamirwa bitewe n'imbanyi atwaye ubutungane buratanga uruhusha rwo kuyikuramo. Amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu naka abakenyezi harimo Marie Stops International avuga ko gukorora imbanyi nyene kubikora atabanje kwishyira mu irinde biri mu burenganzira nk'ubundi akavuga ko atazohengeshanya gusaba inama nshingamateka ya Kenya gutora itegeko yemera. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuryango w'abibumbye uratangaza ko utazihanganira na gato umuco wo gukeba abakobwa imyanya imwe y'igitsina. Mu itangazo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres avuga ko iki ari igikorwa cyo guhonyura uburenganzira bw'umugore by'indengakamere. Uwo muco uyigaragaza cyane mu bihugu bya Afurika bikaba binigaragaza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru yakozwe n'umunyamakuru Lisa Schlein w'ijwi rya Amerika uri Geneve ihindurwa mu Kinyarwanda na Claude Ganza munyamagana uri mu Rwanda.
Umuryango w'abibumbye uvuga ko hari abakobwa bagera kuri miliyoni 200 bakiriho basiramuwe ku buryo ibice byabo by'imyanya myibarukiro byavuyeho burundu cyangwa bakaba basigaranye igice gito. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko abakobwa basaga miliyoni 3 b'impinja kugeza ku myaka 15 buri mwaka basiramurwa bikabangiza. Gusiramura abakobwa bikorwa cyane mu bihugu 30 muri Afurika, Uburasirazuba bwo hagati na Aziya, byabaye ikibazo cy'isi yose kuko abimukira bakomereza iyo migenzo gakondo no mu bihugu by'Uburayi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko gusiramura abakobwa nta mpamvu yari yose igaragaza ko ari ngombwa kuko biteza ingaruka mbi kandi z'igihe kirekire haba ku mubiri, mu ntekerezo no mu mibanire n'abandi bantu. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye Tariq Jasarevich avuga ko hatangijwe ubukangurambaga ku bibi bwo gusiramura abagore bwatangijwe mu bice bitandukanye kandi hari icyizere ko bizarandurwa. Yabwijwe rya Amerika ko ubukangurambaga ari ngombwa kugira ngo hagabanywe ingaruka zugarije abana b'abakobwa cyane cyane mu bihugu byiganjemo gusiramura abakobwa.
There was an analysis that was done by our colleagues in UNFPA estimating that
hari isesengura ryakozwe n'ishami rya ONU ryita ku baturage UNFPA ryagaragaje ko gusiramura abakobwa bikomeje ku kigero biri hubu mu 2030 abandi bakobwa barenga miliyoni 68 baziyongera ku bandi bakobwa basiramu. Abategetsi bo hirya no hino ku isi bashyigikiye gahunda yo guca burundu ibyo gusiramura abakobwa bitarenze mu 2030 nk'imwe mu ntego z'ikinyagihumbi zashyizweho n'umuryango w'abibumbye. ONU yizera ko byashoboka mu gihe ibihugu bifashe ingamba zo kubishyira mu ngiro uhereye uno munsi. ONU ivuga kandi ko kwiyemeza mu ruhame kureka gusiramura abakobwa bishobora kugira umumaro. Cyakora uru rwego rusanga bikwiye guherekezwa n'ingamba zifatika zo guca iminyururu ishingiye ku muco, ku migenzo ya kera no ku myemerere y'amadini bituma gusiramura cyangwa gukata ku myanya myibarukiro y'abakobwa bishinga imizi.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Wabishyize hamwe ni Geoffrey Mutagoma, amakuru yo hirya no hino ku isi mwagijweho na Louise Bigirimana. Nao kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeza mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugutere igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika
guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio